bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi no kuri wezi tataka Burungu radio yacu VOA kaburungu.com na kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Mirie neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Diane Nahazwe ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi iheruka kongera ikiringo cy'amezi atatu ingo zibana zitanditswe ngo ziyandikishe mu bitabo by'amakomune. Icyo kiringo cyongerejwe nyuma y'aho amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki asabye ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 ryavuga ko atamurundi azogera muri 2018 ari mu rugo rutazwi n'amategeko ryo kwitonderwa. Ayo mashyirahamwe yasigura ko ari itegeko rizokora ku bapfasoni n'abana. Leta ku ruhande rwayo ariko ikemeza ko nyabuna ari itegeko rije kubakingira. Mbega none ico kiringo congewe ko kiramaze amazinda n'amakenga ya bamwe mu baharanira gateka k'abapfasoni n'ibibondo. Abatiyandikishije bariteze kubikora. Leta itegekanye iki kugira ngo ukwezi kwa gatatu kuzogere yashikanye uwo mugambi? Utwo tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca irya nino mu kiganiro muri Isanga 15. Ariko imbere yo kwakira abatumire no kwinjira mu kiganiro nyezina, mu nkundire umunyamakuru ijwi rya Amerika Nairobi Eloge Wirika neza abanza twibutse muri rusangi ivyo mugambi wo kwandikisha ingo ahari ingo zitanditswe.
Mwikete mushikanganje intware hagati mu gihugu yasohoye kuba 14 kwezi avuga ku kiringo cyo kwiyandikisha ku ngo zubatse zitanditswe mu bitabo by'amakomine congerejwe amezi atatu. Pascal Barandagi asigura ko iki cyemezo cyafashwe na President Nkurunziza ubwiwe imbere y'uguha umuhanuzi mwishikira wiwe uburenganzira bwo kubimenyesha ubushikanganji. Barandagi aramutswa. Uwo mushikanganji abandanya amenyesha ko ico kiringo congerejwe amezi atatu kigaharurwa kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ihumbi 2018. Iryo kete ryandikiwe baburamatari b'intara zose z'u Burundi n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura kugira ngo bahimirize abantu batandikisha ingo zabo babikore igihe cyatanzwe kitararengerana. Abakuru b'amashyirahamwe yari yasavye ko ico kiringo congerezwa bamenyesha ko bakiranye umunezero iyo ngingo. Isekeza ryo kwandika ingo zubatse hadakurikijwe amategeko ryari ryatangujwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2017. Ikiringo ntarengwa cyari cyatanzwe hari gushika ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 umwaka nyene. Gushika ubu igitigiri cy'ingo ziyandikishije ntikiramenyekana muri ico kiringo. Icyo bikora ku mbuga ngurukana bumenyi na za social media nka Twitter cyane cyane hagiye haboneka ingo nyinshi zagiye kwandikisha ubugeni. Mbere henshi hacatunganywa iminsi mikuru rusange. Umwunganizi w'umushikanganji w'intwari hagati mu gihugu Terence Ntahiraja yabwiye ijwi ry'Amerika kuri telefone ko ibitegeko by'intara zose biriko biregeranywa. Bimwe mu bihano birindiriye batazokumvira umugambi ni ugutanga ihadabu ry'amafaranga 50,000 by'amarundi. Abakenyezi n'abana nabo ntibazo babacemerewe kwibaruka ku buntu, kwivuza ku buntu canke naho kwiga ku buntu mu mashuri y'intango nk'uko bisanzwe bikorwa. Amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu hanira ubwigenge bwa kiremwa muntu yari yiyamirije irisekeza asigura ko riteye kubiri n'ubwisanzure bwa kiremwa muntu mu bihe bya none. zimwe mu ntumbero leta ifise mu guhimiriza abarundi kubaka babanje kwiyandikisha mu bitabo by'amakomine n'ubugabanya umurindi basanzwe bavyarako bigatuma henshi haba injyane n'amabifatiye ku bukene bw'amatongo ugutuza gutwara imbanyi kubigeme bakiri bato cyane hamwe rero no guca umuco wo guharika.
Arakoze mugenzi wacu Eloge wirika neza hatusubiriyemo ingene uyo mugambi wari waraduyumviriwe n'igituma leta y'u Burundi yashatse ko ingo zose zibana zitanditswe zandikwa ikazerero kandi bakunzi b'ikiganiro muri isanga abatumire twabatumiriye uno munsi turi kumwe n'umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu cy'u Burundi umushinga na Terence Ntayiraja makoze cyane gose kwitaba ubutumire bw'ikiganiro muri isanga umushinga na Terence.
Ego ndabaramukije mesha makuru n'abashyaka batwumviza bose kandi wagereza kudutumira.
Turi kumwe kandi n'umutunganya bikorwa mu runani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu Burundi CAFOB ni Madame Cécile Mubindi. Cécile mwakoze namwe bwe kwitaba ubutumire bw'ijuru rya Amerika.
Murakoze kuba mwadutumiye kandi ndaramukije ariko batwumviriza.
Ego. Reka duce duhera ku munganizi umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Eloge muravyumvise aratubwiye ko mukiriko muratororokanya ibitigiri byabiyandikishije naho mutarabimenya amaraporo muri komura bona mubona baritabiriye kwiyandikisha.
Ego murabizi yuko uwo mugambi ari umugambi mwiza cyane n'umugambi uko twavuga yuko urazi yuko icyo ndavuga sosiyete cyangwa ingo z'igihugu zishimikiye imiryango imiryango reka bishimikiye ku ngo mu gihe ingo zisambutse imiryango irasambuka n'igihugu igatanga igasambuka si byiza rero yuko muri sosiyete nk'uko bice y'abarundi mubizi ndetse namwe muri umurundi kazi murabizi yuko kubaterana iyo bavuze urugo rusigura hariho umugabo hariho umugore bagaza urugo rwabo bisunze amategeko yeko nibyo ushaka mu myaka 80 ico gihe ingo zarubakwa abantu bishimishije Burundi bakaja no mu masengero mugabo inyuma yaho haragi igitegeko gitwara ingo n'imiryango kisaba yuko umuntuwe umugabo n'umugore bubatse ba bicima tugiho kandi barizwe mu mitabo bya muri commune.
Ego mushinga nta itehanse ivyari vyifashe gute imbere yuko mutanguzo mugambi mu bitigiri hama mu byo mumaze kuronka ubu mubona baravyitabire muri rusangi naho mukiko murabitororokanye.
Ego murakoze cyane ingene jare byifashe umuntu ayibonera kufungene wasanga umenga hari ibazo byishimo muryango ukasanga hirya no hino heshi hari induru hagati y'umugabo ukuva iyo hawe ibiganiro byagataka kabakenyezi bariko baridoga bavuga ko bari ko hirya no hino niho rero n'ukuri n'icyo bamukuri rwamaze kuvyumva vuga ati ico bintu bimeze gute natwebwe turiko turaraba nta warazi yuko ibintu byari kugera iyo bigeze niho rero ijambo yashikirije abarundi bose kwigezo rya mbere rusama 2010 umuntu ukuba bakozi niho yatanga igitegeko yuko byukuri ubushangaje n'abate mu gihe cy'ukundi gihugu bwoja ku kivi kugira ngo buheze burabe neza buta gukora icyo gikorwa cy'uko umwaka 2010 worangira ingo zose zubatswe
hari bitegeko ego hari bitegeko
ari byiza nico gituma rero byasaba yuko kandi byari bimaze kuronderwa naho tutaragira raporo kuko dukoze raporo yari ishobora mu kwibwira yidusavye tubanza kuyimushikiriza kugira ngo twishire ahabona abandi haragira ariko kandi ibiharo bimwe biyerekana yuko hari ingo zitari nke no kuri zubatse bidashye amategeko no vuga umuntu agiranije nitwaro haraprojection kuzorenga ibihumbi amajana abiri.
Murakoze cyane gose duce tugaruka ku ruhande rwa Madame Cécile nawe uyu mugambi mu runanika FOB mwawakiriye gute hama ico kiringo congewe mubona kizoza cungurike.
Murakoze ku mijambo muisanze mu mashyirahamwe yacu cyane mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi bo mu Burundi CAFOB iyo ngingo twayakiriye neza kuko twaranabisaba. Hariho Burundi murazi ko hariho amategeko mpuzamakungu yashyize ku gikumu harimo n'ayandi yo ngaha mu karere k'ibiyaga binini baravuga yuko hariho ijambo abakuru b'ibihugu bafunditse bo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini barifundikira ikampala ica yitwa iryo zina declaration de Kampala kumva igifaransa. Iryo rero twari twararikoreye ko cyane turi ko turakora umugambi wo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina kandi iryo tegeko byasabwa mu bihugu byose ku buryo u Burundi burishyizeho mu mwaka w'2016 mugabo mu Rwanda ryari rihasanzwe no muri Republic Centrafricaine bavuga ko ryari rihasanzwe aho ayo mabi bayahana ku buryo bwo guhasha naho hariho ingingo zimwe zimwe zari zisanzwe ziri mu mategeko yandi byari bikenewe yuko haba itegeko risangije rihana ayo mabi ku buryo bwo guhasha ababikora.
Yego, ariko tugarutse
ku ari menshi. Yego, hanyuma rero ibyo nabyo byuko aba bana batubatse ni ingingo imwe muri izo ngingo iryo tegeko rishasha rirwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme twarabishimye kuko naho hose twakorera uwo mugambi twarabahimiriza bakatubwira ku mitumba bakuru imitumba yuko biba batera ingorane nyinshi y'abantu batubatse bama mu nduru ugasanga yirukanye uwo yazanye mu nzu abana barasanzara mu rugo hakama uhagarara mu muryango uko nyene hanyuma bakama bako barabivuga yuko ari ingorane zikomeye. Rero twebwe aho twakoreye tubatse no kubahimiriza abatabishoboye kuko hariho amafaranga batanga mu ikomine mu kwandikwa hari naho twayabarihisa.
Ego numva rero ari umugambi ubaza ubashigikira muri ibyo bikorwa bitandukanye iryo tegeko gamushinga ntahe nahiraja riragaruka rikavuga yuko umufasoni azoba afise babiri canke batatu azohitamwo umwe mbega mu guhitamwo musigura ko ahitamwo nde muri abo bose.
Murakoze cyane. Muri icyo gitabo cy'ingo n'imiryango bivuga yuko umuntu yagomba kubaka urugo rwiwe cyane kugira kubaka urugo kurongora cyangwa bita mariage mu Gifaransa ahitamo umuntu babakundanye. Byarashyitse rero kubera ko ihinyango ry'amategeko aho usanga umugabo umwe yashoboye kubaka n'abagore barenga umwe ariko atanu umwe yanditswe. Muri icyo gihe muri isekeza ryabaye twahimirije yuko byoba byiza umugabo yandikanywe n'umugore we wa mbere yatanguye kuzana akuruta umushasha niyo mpanuro yatanzwe kandi benshi barayikurikije ariko bishyitse urucankuri akagarariza kubera ko amategeko aba yanditse arahenda akagirwa uburenganzira bwo kubwira uko abyumvira kuko n'amategeko. Ariko kandi ntibisigura yuko abo bana baba batawe canke baca bajya mu ngorane bajyanye n'abo bandi bagore urazi yuko amategeko akingira ibibondo arahari. Warashaka nimba byarashyize nk'iyo mu mitumba si bya bindi usanga hari umuhaza n'abagore babiri mu nzu imwe oya ni bya bindi ahenshi usanga umuntu afite amatongo abiri atatu anga hariya no kuvuga yuko abo bana kuko yababyaye kandi arawe kandi leta ibemera kandi barashaka hari gusanga babandishwe no kuvuga yuko ibirenganzira kuri amatungo y'umubyeyi wabo kuguma batungaza kugira ngo babeho neza.
Ego hama kuri aho ni mu gihe ari abafasoni barenga umwe mu gihe naho ari umufasoni adashima kwiyandikisha avuga ati ntituragera kuri urwo rwego rwo kumva two kwiyandikisha ko nkumbure dushaka kuba turibaniye gutya naho
ibyo urumva amategeko y'Uburundi aratomoye avuga yuko kuva mu mwaka nyuma y'imyaka 1980 umuntu yubatse urwo rwiwe asiba kuba byatubishije amategeko. Muri icyo gihe rero ibihano bizofatwa hazasomwa amategeko kugira ngo akajagari gahere mu gihugu kuko amategeko y'igihugu abwizwa gukurikizwa.
Nuko turabigaruka ko handi hato kuko turafise n'utubazo tutari duke tw'abakunzi b'ijwi rya Amerika bacishije kuri Facebook yacu mu kiganiro mwisanga muramenyereye ko nshuti bakunzi duca duha akanya mwe muri ko muratwumviriza muri rya nino kugira ngo mushobore kugira icyo mubajije cyangwa ibyumviro muterere biciye ku mirongo ya telefone. Duhere rero kuri Evelyn aze yamaze gushika ku murongo. Evelyn ikaze ku ijwi rya Amerika. Evelyn ikaze ku ijwi rya Amerika.
Alo
Evelyn, muri ko muratwumva neza?
Yego,
ikaze ku ijwi rya Amerika. Akabazo cyangwa intererano?
Yego, murakize neza kumpa intererano ko ndoterera. Je intererano yanjye nari mfise ni kuvuga yuko mubanditswe vuba muri komine jewe ndimwo mu myaka munani twe tumaranye n'umugabo ni kuvuga ko ndavuga tugende kwandikwa akanka yava kuboregwa akanshikirako inkoni ambwira yuko je ntari umukenyezi impuzu sindaronka rasiyo sindaronka ebagavuya vuya dushikira ko nabana dusohora dukura mu nzu abashinga ntahe baba banyi bakamubwira tugenda wandikisha umukenyezi wawe akanka ndashimira mukuru w'igihugu itegeko yatanze yo kuvuga yuko utandikishije umukenyezi wiwe ibihano bizomufata nyene ndaje numva yiyunzira adabimbwira yuko yagiye kuyandikisha mu kabezi ntabizi ndanibona n'utukayi tujya tukayi twinyigisha tuzanye ndaryohewe rwose mu mutima ndanezerwa mvuga ati mana ngira ugomba unyishyure kweri
Evely none ntaguciriyemwo urugo warurimwo uri wenyine canke hariho n'uyundi
ndarinda umwe muganda arimbuza amahoro urumva abakobwa bo hanze ntiyareka kukwegana nabo kize mvuga akacambwira we wanditswe he nzo yandikisha uwo ngombye urya ndafise uburenganzira bwo kumwandikisha urumva ndabibona nkababarira mu mutima nkabura amahoro akavuga yuko azoncumita ndarya bitiro nirya asha ndaryama n'ukuri ikiro sindaryumva
urakoze cane gose Evelyn kuri iyo ntahe yawe ushoboye kudushikiriza
yego
ugira umunsi mwiza
ego murakoze namwe
ego ngaruke ku ruhande rwa Madame Cécile murumvise intahe Evelyn ashikirije avuga yuko iyo tegeko we ryamugiriye akamaro harabaraza kubitura muri abo bapfaso nibandi bataratogwa canke batazotogwa babashikiriza ingorane zitandukanye bo babarimwo
ego Evelyn yagize amahirwe nivyo uwo babana aramwandikisha barwa ku rugo birashika ariko harabandi iryo tegeko ryaje rihenurira hanze batagize amahirwe nkayo ya Evelyne abo rero baratwitura mugabo tugasanga ntacyo dushoboye kubafasha kinini kuko itegeko rihari riteza gukurikizwa kandi kuko umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari wo hagati yabivuze itegeko mu isanzwe riza rikingira abantu ku buryo rirakingira umukenyezi mu gihe yubatse bice mu mategeko kuko birajana n'ibintu byinshi bijanye tuvuge akarorero cyane n'ubutunzi no kubatekana batari wa wundi bazoza babwira amajambo bishakiye ngo uyu munsi genda umunsi akamufata nk'umuja ariko rero uramutse bishitse bikaba byamugendeye yaraguye mu rudubi hanyuma umugabo ntashobore kumwandikisha murumva ko aragira ingorane zikomeye ubwo gusubira iwabo murabizi ino iwacu mu Burundi yuko kubera iby'amatongo yaze n'imico ihasanzwe ntiyakirwa neza n'umuryango murazi bamwe basaza wengene baca bamufata n'iki
mudutunge mu banze mu ego
yarakoreye urugo abona nk'umuntu amaze imyaka irenga 10 wo yavuze ko yari amaze imyaka 8 mu myaka 8 abamaze gukora ibintu bitari bike byo mu rugo agataha uko nyene ntatekerewe niko nubivuga akagenda gutangura ubuzima bushasha nibyo birababaje
yego amushinga ntahe ntayiraja hari ico mutegekanya ku bafasoni nkabo bazokumva umenga bararenganijwe muri uko kudatogwa ko bo kwandiko
ego murakoze cyane nagombwa mbere guhumuriza abari ko batwumbiriza yuko mu bihumbi n'ibihumbi byizo ngo ntabwo ari benshi bari abagore barenga umwe gusa niba ari kwibwira kutamenya n'ukuri nimwe bita usanga abigeme bakunda gucikira abagacishwa n'abasore bidashye mu mategeko nibaza ko bakwiye guhindura ingendo kuko bitagiye koroha wasanga abenshi babantu bari kujya umwe hajeje kugishinga intahe Berine ibihumbi n'ibihumbi abarenga 100% yabarubumba ariko wasanga yamara mufata nabo mugabo ugasanga amabagirira nabi ariko rero nta mugore se tubidahizwe nivyo uyu canke uriya birashobora gushobora gusanga bari babiri canke batatu kumuri atanu umwe yanditswe ariko keshi abo basanga bafise aheshe mu karere uwo mugaba bamwe basanga hazwe umugoro umwe nibwo usanga ari ryo mu kinyegero ugasanga umva ngo apanga umuha barahariye cyangwa hariya ibiro nagomba ngo barundi bavyumve kuko ubwa mbere mu kwemera kuja aharagomba guca nkera ka muntu nakagohe abakenyezi abakenyezi bakwiye kubahana hagati yawo mu isanga maze kubona ko umuntu ari umugabo by'ukuri yubatse hanyuma ukemera ukagenda kurongorwa n'uwo mugabo uzi ko ari umugabo w'ubundi mugore ubuhanyanza agateka kamugenza nico gituma rero itegeko rikurikijwe ni ngombwa inkurikizi zira gukorako ariko rero hamwe n'ibyo navuze nti kuri uyu mugabo afise umugore arenga umwe ariko kandi afise n'amatungo kandi bose babyaranye kandi amategeko arabakingira mbere wana batereza kwandikwa kandi se wabo aguma ari uwo kuko nico gituma nibaza yuko harimo nyina akabarera mugabo umugabo akeneza akabana n'umugore barubakanye mu mategeko ariko kuri abantu usanga bagiye gupangira mu bisagara ugasanga n'abahabara bisagora nyene kuko n'ukuri ibi nagomba babyumve kuko mu kubikora bareze amategeko amategeko nta bintu bishasha burya iyi ngingo yafashwe n'inshuro y'ubukungu bw'igihugu ntabwo ari itegeko rishasha yazanye kuyasabye yuko igitabo cy'ingo n'imiryango cyubahirizwa kuko amategeko aratomoye kubera ko rero ubundi bihe bwagiye bucamwo hirya no hino ugasanga ahandi n'umwitwariko wa leta n'abajeje intwaro n'iby'umutekano n'ibindi wasanga abantu baca n'ikikamukiza mu kubaka mu kajagari abandi nabo benshi ugasanga bubakiye mu makambi y'impunzi nta mategeko namwe banditsemo bagahunguka ugasanga baguma bari uko ugasanga wa mugore ashaka kumuheba ashaka kwirongorera inkumi igifatwa bikomeye cyane nicyo gituma rero by'ukuri abo rero abo nibumve nabo ko bagize ikosa uyu cyangwa uriya birashobora gushika n'ukuri nibyo bakagira akabazo ariko urumva ibyo biraheza birazicigwa kugira ngo uwo murindi w'uguhonyanga amategeko mu kubaka ingo uhagarare ubwa mbere
murakoze cyane
tubanze tugere ibyo bibazo bikaba dufise leta y'ingari bigera mu bwabo bisubire kubandanya urwaruka ntirusubire kugwa mu rudubi rw'ababigeme cyangwa abasore
urakoze cyane rwose turaza kubandanya ico kiyaga ariko tubanze twakire n'abandi bari ku matelefoni hariho Glorioze ari ku murongo wa telefone Glorioze ikaze ku juge y'Amerika muhamagaye muri hega Glorioze mu kambi ya Mahama wongere akajwi kawe kuko muhinga bw'ivyuma ariko harambara yuko bakumva bigoranye bisigura ko nabari ko harumva ijwi rya Amerika nabo bicaye bagura kukumva
jewe ndi mu nkambi y'impunzi ya Mahama
ikibazo canke intererano ga Glorioze
jewe ivyo ukumbere ndavyumva kuri abo bantu babubatse bidaciye mu mategeko hari benshi usanga bagiye bubakira mu nkambi ugasanga basuye kubamuka noneho badahatiye mu mategeko ntacyo mbona hanini ingaruka mbi zigaruka ku bakenyezi wewe nana ko ushobora kumubwira ati tugende kwandika dutiye mu mategeko atakwangiye none muri icyo gihe akwangiye icyo gihe muri leta bashobora kudafasha uko abo bantu b'abakenyezi zagiwe n'abagabo babo ko bashobora kwandika
urakoze cyane rwose reka inyishucu irindira ku radio umunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi arakwishura ku kabazo ego mushinga nta ntayiraje mumvise akabazo ka Glorioze
abari ikibazo gihambaye kandi gikomeye cyane nkuko bivuga by'ukuri twagiye turaronka abantu benshi bahungutse bashingize intahe mu bibazo bitandukanye aha mboneho n'akanya no kubibutsa yuko kuva mu 2022 gushika mu 2012 na gatatu hahungutse abarundi bangana 573,282 murumva ko ari benshi cyane abo bari batahukanye na hasi n'amareta ibihugu byari birimo hongera hatabara 1,500 bagiye bitahuka birukanye mu bihugu bitandukanye kubera bari badaciye mu mategeko muri aho hariho ingo nyinshi n'ibyo zitwa zifashe amategeko rero harafashe ingingo turahanura abatari bake abenshi badushinga intahe ko bariko baratotezwa bagashaka kubaheba ubu rero harasohotse itegeko shikiranganji mu gukingira abo bakenyezi nagenda muhumurize icyo gihe ubushikiranganji mu hagati mu gihugu bwabikoranye no mu CNTB bushyigikiwe n'ishyirahamwe ryitwa Rema Ministries isigaye ryitwa Rema Burundi hanyuma rero harasohotse itegeko shikiranganji rikingira abo bakenyezi ni ukuvuga yuko iryo tegeko shikiranganji iravuga yuko abo bantu bubakanye ku mugaragaro hariya mu nkambi bakaba bisunze umuntu akabona yuko bagiye inde yakoze imana canka abandi bakubakana bakabaza umugabo n'umugore kandi niba ariko baratahuka muri bya biri ku mafishe hari se rusanga bari ko baratahuka bya byanditswe urubatse umusore abana babirimo ubwo bugeni buca ubwo nyene butegeza guca buja mu mategeko muri commune no kuvuga umugabo azobigarariza igitekerezo kizo cari mu hada hafifugwa amategeko n'abavuzire wo mu kenya niyo yaza iryo kwishika ngandira maze umwaka yamaze umwaka urumva si gyakera cyane benshi ntazo bari bazi ni ukuvuga ubwunguka bubakanye kuko muri arogese bari kuvuga tubanditse turandika umugabo n'umugore n'abana kandi mbere hajya bariko barandikwa bahungutse n'ejo twarakiye ababa hafi amajana munani mwarabivuze kuri rya Amerika murumva rero yuko baridekarara bakabivuga kandi abo bana bari byabona iyo heza kankora amategeko abo rero iyo bashyitse barikanye nk'umugabo n'umugore mu bitabo byose byerekana ko babana iryo tegeko rica ritegeka umugabo yuko ubwo bugeni buca bwandikwa muri komine ubwo nyene atabindirije gusubirwamo no kuvuga rero ubwo yiyumvira ko ariko arakora ibyo azosha hanwa n'amategeko yisunzwe iryo tegeko mwakoze
ego murakoze cyane gose ariko n'uca numva umenga ndagaruka akabazo intambamyi zishobora kubaho kuko urumva ko wavuga ati hari igihe umfaso navuga ati jewe kwandikwa n'amarame akumushinga ntayo nakavuga ati nsingenda ndakwandikishije kugira mbandanye mu byo nari nibereye
madamu humurize nagiye ishuba igihe yafatiye ngingo yaravuze neza yuko abantu bose batazokwemera kuza amategeko bazosha bahangwa hifuzwe amategeko no kuvuga ko ari ngombwa nta mugabo azokwigira agapfizi kandi abagabo ntiyimye azosha hangwa hifuzwe amategeko
murakoze cyane gose madamu Cecile hari izo ivyo glorieuse avuze hari abafasoni baraza babitura bababwira ko abagabo bari ko arababira intamba mikuru no mugambi
eko twarabumvise baraje kutwitura bakatubwira ko aba kenshi abagabo babasanze baratanguye kubondera abandi bakobwa b'iruhande nk'uko Evelyne yabivuze ugaca usanga rero aca ashaka kurondera muri abo bahabara yarasanganye ego barahari kibake kandi urabona ko birabagora cyane kubona ko bafite agahinda babizeye ko bazohava bubaka nk'abandi ngo bakaruhira kutabwa inyuma y'urugo rugo
yego
na twebwe turavuga tuti birababaje mugabo nta kundi kubera ko barahenzwe ariko rero mu bintu nkamwe ni ibice by'imibano hari igihe umuntu ahindwa bagakoresha ugwenge nacyo gituma usanga hari nk'abanyeshuri babyara bakiri mu mashuri hakoreshejwe uko kubahenda babahendesha utuntu ibyo rero sinzi ko gitegekwa icyo rizotuma ibyo bintu bica bigabanuka cyane cyangwa bihagarara bisigura yuko n'inyigisho nyinshi zizo gutangwa n'abakeyi n'abarezi n'intwaro kuko nibyo uciye muri izo nzira nta gateka kiwe abashatse kubahiriza
murakoze cyane rwose ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga n'umunsi tukaba turi ko turagaruka ku ngingo ya leta itegeko canke umugambi bivuga yuko nta muntu yosigara abana n'uyundi batanditswe mu mategeko ikiringo cari catanzwe ca mbere cararangiranye n'umwaka wa 2017 ariko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi na leta y'u Burundi vyarongeye amezi atatu ingo zitaronse amahigwe yo kwandika turabaha imirongo ya telefone kugira ngo mugire ico mubivuga ko turufise Fiston ku murongo wa telefone ikaze Fiston
ego murakoze ndabaramukije namwe
ego ikibazo canke intererano
bo yari intererano akabamo n'ikibazo intererano ya mbere nagomba kuvuga ati ico kibazo ukiraje cari kibazo ciza ariko urabona yuko kiza kizana ukutubahana mu rugo ndabaha akarorero kamwe ubu abagore basigaye bazitwaza urumva batandiswe ugasanga ariko harabinjyane mu rugo kubera yuko umugabo atamwandikishije ikindi naco hariyo usanga umengano gufata ku nguvu
umugabo cyangwa umugore
umugabo kubera iki umugabo aramubrije bakamubwira ati wewe utegerezwa kwandikishwa tugiye mu bwirizwa nshingiro bw'igihugu ivuga yuko umugabo n'umugore mu kubana hari kumvikana kw'abantu babiri iga birasaba kandi ni imyaka gisigura umukobwa afite imyaka 18 n'umuhungu akagira imyaka 21. Umva ivyo vyose kwandikwa ndibaza boshira irindi tegeko rivuga ati aba bana mbega bo kwitwa bagashiraho tuvuge nk'ikigo kijejwe kuraba gukurikirana ingene abana bameze aba bana nyene bidaciye amategeko canke biciye amategeko tubivuga uko kuko urasanga ubu umugore ayitwaza avuga ati mbese twokwandikwa bwa butunzi angize ko amanyamanzo cyane igumura hanyuma ubutunzi twari dufise tubugabuye hagati
wavuga
ikindi nacu ndafise ikindi cya nyuma urumva hari ukuntu bogira umugabo akavuga ati kubera narumvise ndiko ndi gicirwa cya civisme hari ibintu batubwiye yuko mariage mu Burundi mu gitabo kije bagenda gusinya ko hariyo mariage par consentement bisigura abantu babiri bumvikanye mariage par séparation de biens bisigure abantu babiri akagenda kubana mu gakavuga ati je ubutunzi fise
ni Rwanda
n'ubu nituzobugabura bisigure tuzojera ibindi zo mu rugo ariko ntuzobigaho bagire rero mugiye bagiye kwandika berekata amategeko naya mwebwe musinya hehe kubera ubuhenshi bagiye kwandika babaha ikintu kimwe gusa basinya nibasoma n'izo basinya
reka munganizi mushikiye nganje bw'intaro hagati mu gihugu cy'u Burundi araza kuduha umuco kuri ako kabazo kawe
sawa
reka murakoze cyane gose Fiston mushinga ntahe ntahiraja ibyumviro n'amakenga ya Fiston ngira mwavyumvise
murakoze cyane twararwengeje gose ngira siguru bwa mbere ngo ico kibazo ngo cari kibazo ngo ciza urumva ragishima
yego
mwakavuga ati igituma haba ngo mwagituma haba ukutubana mu muryango ahubwo avuze igihushane cacu ahubwo kubona umugabo n'umugore babana byanditswe mu mategeko bituma haba kubana mu miryango kuko umuntu mwakundanye mukabumwe kubera ko bakufata nk'ikintu ikintu cy'igikoresho ngo ufata ngo dakwirukana ibi ukamega se umuntu oya ahubwo kuzi ko mwasinya ni bamategeko ari abategeko abagenga muca mwubahana ariko mu gihe mutanditswe umwe avuga ati kuri murugo iwanje acafata wa mugore wiwe nk'umutewe wo kuyoboza amashe kandi niko benshi babikora ukamenga ni igikoresho ukamenga nta mukeneye hanyuma aravuze ati ngumenga ngo ahubwo ariko aravugira abantu bijya bikumvikana si abantu bumvikana ku bana baza babana ubyo n'ubusambanyi mubisanzwe mariage ntiyafede uko kumvikana si ukumvikana ko abantu bamaze gukora icyaha cy'ubusambanyi babana mu nzu ahubwo ndabivuga abantu bose babyumve mu mico y'ikirundi abantu babiri bahitananye bidaciye mu mategeko bidahitanye bitanditswe byitwa ubusambanyi niko bimeze
madamu se
icyo gituma n'umugore aca yitwa umuhabara urumva yitwa sumupfasoni wemba tubyumva
ngira madamu Cecile nawe icyo
ayo makenge ngume akamera ngo mengane gufata ku ngubu wewe igihe wakunda uwo muntu nawe akagukunda siko mwarumvikanye amategeko y'u Burundi kirazira kumushyira mu nzu mutarumvikana ahubwo wamufashe ku ngubu niba utamwemera none byagenze gute ngo abantu babone ko hajya ari kwa Yohani n'umugore wamufise bataditswe kandi yitwa umugore wiwe ariko abarundi babinje
ngira bari bafashe umwanya wo kuyumvira kugira ngo wumve ko
nico gituma barongoye bataragera baracumuye barasambanye kumvikana mu biyage by'amategeko mu mugabo n'umugore no kuvuga imbere y'amategeko n'ibyo bivuga ngo umugabo n'umugore bubakanye bakika umuntu umwe
abandi
rero mukwemera kwabo n'abanyabakoroni bataraza abandi bemera Imana
mbega none gamushinga ntahe ntahiraja amadini mu Burundi uyo mugambi mwumva kumwe
aya madini mu ntadini arimo irengera mu ibigo shingiro ry'u Burundi no mu ntego iri kurategurwa barashaka birimwo mu gifaransa hatse ngo le gouvernement Burundi etane tarayike leta di Burundi no kuvuga ni igihugu kidashingiye ku idini na rimwe mugabo ntadiriza yirengera amategeko y'igihugu
hama nk'aba islam nabo kuvyereke
abayislam bose n'abarundi nk'abandi wandikanwa n'umugore umubishi amategeko kandi bijya bitwaza ngo muri kora ntabwo ari itegeko ribatera kurongora benshi mu muyisilamu yiyubaha udosanga afise umugore umwe niko bimeze nyina mu Burundi
ariko
bagenzi bacu abayislam
ego madame Cecile
amategeko aratoboye ntarumaze yarengera abo bahabara nyibyaha bari korakora mugaba menye yuko amategeko atigeze gukurikizwa.
Madame Cécile, muvyumva gucyo nyene kuri ugo ruhande go amadini hari ha madini mu Burundi avuga ko kurongora babica nke bane ushobye kumutunga twe nta kibazo tubonamo. Abafasoni muravugana bababwira iki yo migambi bayitabura gute?
Abakenyezi bamaze kwinjira muri ayo madini basa n'abavyemera mugabo turabazi ko ari habamererwa nabi cyane muri izongo. Bikaba byandi byo gukenyerera ko kandi atapfundi bari bugire. Ariko ubundi nk'uko yaje kuvuga umwunganizi w'ubushikiranganji bw'imfaru hagati yaje kuvuga, ni ukuri abamaze abateye imbere abize nk'akarorero batubwira ati twe ntiduharitswe kandi ugasanga nta ngorane bafite mu rugo barubahirijwe. Hariho ababigira rero mu kajagari uno munsi akabona ko mengo ni umugabo akabona ko mengani ikindi kintu ashitse ku rundi rwego ashitse ko kugira abagore bahanga adashoboye no kubatunga. Ibyo rero nabo bakenyezi canke abo bigeme bobyiyumvira bakabona yuko ibyo aribyo byose nta biragoye umugabo ashobora gukunda abagore bane.
Ego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga. Turafise kandi ku murongo wa telefone ni Yuhire. Ni Yuhire ikaze ku ijwi rya Amerika. Ni Yuhire.
Ewe.
Ni ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego ndabaramutsa.
Ego. Ikibazo canke intererano?
Intererano je nagomba gutanga. Ico kijanye n'abana bagize batanditswe cyangwa banditswe ko bavuze yuko baratoma neza avuga yuko amande bashobora kubaca inyuma y'ikiringo cy'amezi atatu amande ashika ku bihumbi bishika kuri 50
by'amarundi.
By'amarundi eske ndabaza ati none nico gihe nk'abazovuga ati twebwe ayo mande bayaciye tuzoyatanga bobo inyuma y'ico gihano cy'ayo mande bobo naho baca bategekanyike cyangwa bobo baca bavuga ati abazoba bashoboye kwipfuza n'abazoba bashoboye kwihira abana b'iwabo bose ati bazoshobora kuguma babana bidaciye mu mategeko gutyo nyine. Hanini iyi ntano vuga ati byose uwo mugambi kuba leta yawufashe gutyo byo bisanzwe yaba yawufashe hageze mu isanzwe kubera ubu umbona two mu makomine nkayo nka meshi usanga kugira bemere no kwandika umwana ari keshi usanga bemera yuko ababyeyi babo yuko babanditswe. Ibyo amakomine meshi aho dukora gutembera twabonye ariko babikora.
Urakoze
cyane mu isano nkavuga ati yego umugambi ni mwiza kubona leta byimbere yuko.
Yego urakoze cyane mushinga nahe na Iraj. Hariho abifitiye akanoti bazovuga ati hako mpeba urya muntu reka ndihaye amafaranga hama ibindi bibanda niko vya bimeze.
Yero tisigura kudoshuma ufumugore wa kabiri.
Muzoca mu
kucaha wakoze hayo.
None inyuma yo gutanga ayo mande bizoca bigenda gute?
Aho haba tudi bose bacarongora bane batanu ndatara kajya gari.
None muzoca mu bigenda gute?
Oya ndikirazira amategeko atomoye ntango ntabwo afise abagore babiri batatu mu Burundi. Umugore n'umwe yacu amategeko iyo ngeso mbi isigeza guhagarara hanyuma no gushobora hari ntaza burana babujamo.
Ni ukuvuga ko ayo mahera 50,000 amaze gutangwa azobandanya hanwa azo bizogenda gutegereza.
Ayo mahera ayo ni mando bo batanze kuri cyaha bakoze hanyuma amategeko akurikizwa.
Hama bubana nabo.
Ubu yatanze ngo muri ho nyanga. Aho bose bavuga bati okay je ndafise amahera reka njendana n'uwa kabiri hanyuma n'uwa gatatu. Bwo byumva.
Hama bubana nabo. Bazuba bariko bishura ibyo batakoze.
Atigeza kubafata nuko afata abana bariko nabana yabyaye amategeko akigira abana
acumbona. Mugabo mbaravuga muri iryo tegeko yuko batazo
gufata umwana wabyaye bama bose bazi kwa isubizi n'amategeko. Umwana kwitwa yasha gutsinda kandi azogabura mu bandi bana. Ibyo rero ntihagira umugabo abyitwaza nuko rutiza kugenda.
Yego. Turabise kandi na Duhayimana ku murongo. Duhayimana ikaze ku ijuru rya Amerika. Duhayimana.
Ego mugize neza kuntiza umwanya nanje ngo ngice ndayivuga ko
mvuga kwijamba.
Ego urabona mu bisanzwe kuva kera abagabo bamye bafize batora abagore benshi itwaje gusha cyaba nicyo nyine kugira iyumvire ngo amuhebe. Bamaze kubana imyaka myinshi ugasanga babanye imyaka n'imyaka cyane abana benshi mbega ko bavuga mu ikomine ko yandikishije umugore umwe. Uwo wundi nawe adoca muta docyagira gute. Nicyo kibazo nari konfira ariko uraze naho kukindi nako kuko ibyo by'amadini usanga madini imbere yuko bashingi dini nuko baba bafite ibyo bavuganye banditse banikaneye muri leta bega ko mengo hari kumengo hari amadini bariko barahohotera
nkayahe
badacaba yafuta muri hayi nk'idini rya Islam usanga bemereye gutora abagore benshi badacaba rifuta muri leta ntiribe ari kihari bitaragenda gute ko ariyo ari byo basanzwe basaba bakora yuko bemerewe yuko gutora umugore abagore benshi bwo cyaba bagira gute nzi na gihanda babaze
urakoze cyane reka bace baguha inyishu abatumire bacu mushinga nta iterance
avuze ati duhaye imana ati abagabo bandi bagore benshi sivyo nagira nibwo twari kuratumbiriza kuva inyuma y'umwaka w'igihumbi cumi na mirongo umunani harasohotse itegeko bita igitabo cy'ingo n'imiryango nicyo gituma n'iyo ngingo ifata abarundi bo guhera inyuma yaho aho batwumvigiza abo imbere yaho noneho ni n'abatamakazi ntihagire abatwikwaza abo bantu bose bari bavuga ibyo bibazo n'abantu banyaze amategeko bagenda mu gifuri bazana abagore ba kabiri ba gatatu bitewe n'amategeko itegeko ni ryo kuva icyo gihe gushika ubu uwabikoze rero yarahonyaje itegeko iyo rero hageze ko duhindura ingendo amategeko akagonya bagakurikizwa bisa n'ibi byose n'abategeko y'igihugu abantu bamenye kugira amakudeta uko umwaka utashe uko ibiki duteze guhindura ingendo nicyo gituma leta n'ubu iri kuhiga abantu bose babanje kugira nka kudeta
reka ibyo kuko atari byo turimo reka tugume kuri ibyo by'itegeko ibyo tubireke
ngingo ni ukuvuga abo bahonyaje amategeko nuteza kwemera inkurikizi mu gihe uri inyuma y'amategeko nuteza kugenda rero hanyuma nta idini iri hejuru ya leta uvuga ngo bahohotera idini oya leta ni idini iri hejuru ya leta
mwaratanguye ibiganiro
arazayisunga amategeko ya leta hanyuma abayisilamu siteke natwe kwitegeka kurwara abagore benshi turaganira duhatukisa abagenzi usanga n'abayisilamu benshi bateye imbere ababize usanga bafise umugore umwe badafise abagore babiri
ariko mu idini ryabo wagira babiri ntacu bibatwaye ntibabonwa cyo kimwe nk'uko uwo bikora utari muri iryo dini barabyemera bo bakavuga ati twebwe batatu ushoboye kubatunga n'abane nta kibazo tubibonamo
eka leta y'Uburundi yaye amategeko ivyo amategeko y'Uburundi ntibiri ku murongo n'amakosa
ego nuko mufasoni Cecile hari wari yagarutse ku kabazo k'abana bazoca basa nk'abaguye mu mporero kuko batazoshobora kuba bakivuzwa kwa gusa mbwiye ababyeyi babo batabandikishijwe ivyo muri ugo runani namwe bwe mubona ko bikwiye kugenda gucyo kugira ngo bose bahebe bandike
ibi mwisanzwe nta nibyo twari tuzi ko byashitse kuri ubwo rugero bwo kuvuga ko abana bavutse ku batubakanye badashobora kuronka kuvuzwa ku buntu kuri ibyo birantangaje kubera uburenganzira bw'umwana umwana aguma ari umwana uko biri kose yoteje kugumana ubwo burenganzira hanyuma n'umukobwa nababwiye ko abona nk'aba bana babigeme bagwa mu rudubi igashika bagatwara inda ahubwo tuzobona batanguye kuvuga yuko birekuye kukora inda hofatwa izindi ngingo ziberekeye
kuko n'umupfasoni nawe
umupfasoni urumva bizogora kugira kuko agiye avuga ati n'ubundi umwana yemegwa na se yemegwa na nyina mu bisanzwe yemegwa na se uwo mwana nimba se yaramwandikishije nta kintu cyosigura yuko boreka kumuvura ngo ni uko batagize mariyaje na nyina
rega n'umupfasoni nawe bizobagaruka ko namwe n'abapfasoni batandukanye kuko
hanyuma abapfasoni nabo urumva agiye kubyara sinzi rero ko hazo bitandukanizo hagati yabo bigeme babyaye batagira abagabo bobo ko bazofatwa uko bisanzwe bagashobora kuvuzwa ku buntu nimba yategereza kubyara bigoranye bimwe bya sezariye nte bakabimukorera ku buntu mugabo bakareka gufata uwo onya abana n'umugabo sinzi rero ko kwa muganga bo bazobabanje kugira iyo ankete
reka tubaze mushinga ntayi na iraja umupfaso umwigeme azokwibarukira muhiri wabo atabanye n'uwo mushinga ntayi wewe azovuzwa canke umwana wiwe afatwe nka yige kwa gusa bitandukanye na wa wundi azoba uri mu rugo rutanditswe ga mushinga ntayi na iraja
kuvuza abana bisanzwe bizwi kugira umwana bamwake bavuge ku buntu ni kuva iyo ngingo nyine icyubahiro mukuru w'igihugu ayifata umanza kwerekana ko yanditswe ibyo biratomoye
hariho babandikisha mbwabo ntibabane
oya kuva iyo ngingo ijaho burya ubanza kuzana icyo bita exedact donesace y'umwana ibyo niko bimeze ni kuva urya mugambo kwa kandi niko bikorwa kandi nta widoka
hama ku ruhande kuko urumva hari ibintu bibiri hariho umwigema ashobora kuzokwibarukira wabo akavuga ati umwana ndamwemanze na sara mwemanze mgabo ntahonja ntitubanaje ngo miwacu hama hakaba n'uyundi mwana azovuka
nabyo urumva ni amakosa nyene ibyo biramujijwe dushaka yuko gwaruka mu mutwe ruhinda
ariko byabaye byamaze kuba na
ufala moralisation de la société burundaise abantu bahinduke babafasoni wewe badakugyamana nabagabo hatarangira byagenze
ku kibazo kiraho nyene ariko urumva umwana uwo mwana yamaze kuboneka kuko iyo tegeko ratomora yuko mu bihano bizotangwa umwana yavutse muri ugo rugo rutanditswe ntazovuzwa kwa gusa nk'abandi bantu umufasoni
umufasi ukuradi kwa mwandikisha baramwandikisha
arimo
karoha ishaka done sasa arimo kagenda kwa muganga niko bimeze
yego ariko urumva mu gihe harimo
arandikwa naho se batabubakanye n'amategeko umwana arandikwa
bisigura
ashobora kugira kuko amategeko yibara mukingira niwe umufasi ni mugenza gatwe kuvuga burya naba bana bandikwa kuri se niko mira bati se niwemeye umwana niko uvuga abana yabyaye uwo mugabo ateza kwasima niko uvuga ategerezwa kubafata asaje kubafasha babo yabyaranye n'uwo mugore barikabahezikanywe n'abajyanye n'uwo batabaye bacandikanywa n'abana biwe karatabakurikiranye amategeko y'igihugu aramuhana
reka tubandanye duha amatelefoni abanyagihugu mbona bafite ibibazo byinshi babaza ariko tugasaba imbabazi kubakoresha imihoro itangurwa na 69 na 61 ntidushobora gutora amatelefone yanyu kandi mwari benshi mwadusabye ko tubahamagara turafite Edouard ku murongo Edouard ikaze ku ijwi ry'Amerika
Mbakod.
Duga kujambo.
Akabazo kandi kari gahagaze aha. Kubona umuntu aba yatanye nk'umugore wa mbere akamubyara ko abana batatu cyangwa barenga mugaka yagize n'umundi mugore wa kabiri bakacyamubwira ati yandikwa no washaka gusanga yanditswe wa kabiri. Nagomba kubaza ati none uwo mugore wa mbere aba yamubyaye ko abana bose abona ko atamushimye kandi nakarenganye bakoreye abo bantu abo bantu byo batemeze nyine baba batashoboye kwandikwa
sinzi ko ikibazo ndiko ndagitahura neza mushinga nari nayiraje ikibazo cha Edouard muracumva
je nagitahuye avuga ati umugabo arongoye umugore mugana ntamwandikishije aramubyaye ko abana batatu arongoye ubundi nawe ntaramwandikisha ubu rero haje ikibazo cy'uko ateza kwandikwa n'umugore umwe avuze ati agacareka uwambere babyaranye akandikwa n'uwo wakabiri ati none kubera iki byagenze gute icyo kibazo rero abagabo ntibacishwe niyo makosa bakora nicyo gituma mu ntwaro twategetse yuko baca barikana n'uwo mugore wa mbere kuri sekereza ariko iraba nizo nyine uwavuze kuko wewe wararongoye umugore mubyaranye abana babiri batatu bane batanu
urashizemo n'uyu
wundi yindi nkumi ucibwa bakarikana n'inkumi yataye abana n'umugore sone panoro maro bane bigoye nicyo gituma mu ntwaro hategetswe ko bugerageza guca bandikanwa n'uwo mugore wa mbere bajaranye abo bantu
umufasoni Cecile yamatati yo mu ngo mubona azocahera canke bizoca vyaduka mu gihe bavuga ati je barantoreye burya uwo tubanye siwe nari narahisemo ntacu Cecile ni tukiriko turumvikana na madame ego twari
twamuze umukenyezi we yari yubatse mu mategeko mugabo birashika kuri ibintu by'intambara nk'uko babivuze kare yaramaze kugenda iwabo baremeza neza mu kibano yuko yapfuye baragenda baramufutisha hanyuma uwo mugabo arabirundi mugore nawe nyine barandikwa mugabo kubera ko uwo mugore wa mbere atari yahengeka yari yagumye yitwa barabirabye hanyuma natwe twituye twaragize amahirwe twaronka umushingwamanza aramufasha urubanza aratsinda yuko ateza gusubira mu rugo urumva rero biragoye kugira ngo itegeko kugira bashyire mu ngiro hari ibintu byinshi bare tuvuge mu kibano baba bararetse bikaba haba mu ntwaro bakarika bikaba ugasanga rero biragoye gushyira mu ngiro kandi abana bakagwa mu mporero nk'uko Edouard yari arabivuga abana baragwa mu mporero kuko kenshi muranaraba umwana atari kumwe na nyina kandi bakabona ko nyina avuye mu rugo kubera ingingo zimuhotoye abo bana kugira ngo bakure bamerewe neza si ibintu byoroshye murazi no mu mico y'ikirundi by'abamavuga ngo aka akayi na mukase umwana abo bana hariho impungenge ko ushobora gusanga bavuga bati bafashwe nabi n'uwo mukase mu nyuma bikake kuko burya nibyo abagabo bakunda kuba batari hasi y'abana bakaba bari abo bana bakaba bari kumwe n'uwo yiswe nyina asubiriye nyina abo bana bashobora kumva ko batatunganiwe neza hari mu mutekano ukwiriye niba abana dushobora kudusanga bari mu mabarabara
reka ngira ngo tuzoheza
yari ko arabivuga umwunganizi w'ubushikiranganji byiza nuko uwo mugabo yotwara umugore bari basanganwe wa mbere ntacyo yihitiramo ngo afashe iyo nkumi ibyo byofasha abana kugira aho bakurira heza aho bari kumwe n'ababyeyi bose murazi ingorane zishyika y'ababyeyi batandukanye
reka ntacyo tuzobandanya tunoganza kino kibazo hama turafise n'abandi bashaka kugira icyo batereye canke kubaza turafise Jacqueline Jackie ku murongo Jackie kaze ku ijwi ry'Amerika
ko murakoze
du kibazo canke intererano
nge nagomba kubaza ikibazo ikibazo
duga ku ijambo Jackie
umva nkaho mperereye hariho nk'ababyeyi bariko baridoga nta kuntu abagabo bo kwandikwa n'abagore kandi batarabakwa umva rero nk'ababyeyi nana wumva byogenda gute kandi ababyeyi bakaca babuza abo bana babo ariyo migenzo kandi tubona ihari mu Burundi yo gukwa ati ntibashobora kwandikwa batarabakwera nana wumva nk'ubu byoca bigenda gute
uherereye amaja hega Jackie nimba atari banga
jewe ndi mu Ruziba
mu Ruziba
ego
hari ingo nyinshi zibanye zitanditswe ngaho mu Ruziba
ego ziriho hama narisha kandi akabazo
nduga ku ijambo
nagomba guhanura nk'abantu b'abagore hama bamenye yuko wanditswe n'umugabo utoshobora kuca ugira amanyanga mu rugo kugira ukazukumenga niwe wogira ijambo mu rugo uwo mugabo wawe ntagira ijambo naho rero bace bashaka ko bosambura ngo bagabure bamenye yuko kugabura bagabura ibyo mwaronderanye icyo nagomba kugihanura nk'abantu b'abamama
urakoze cyane Jackie umushinga ntahe Terence ntayiraja akabazo ka Jackie kwandikwa ngo nivyo mugayi ya migenzo nayo yo gukwa kandi hari habatifitiye ayo mafaranga yo kubako
murakoze cyane ahubwo ibyo bintu ni birateye ubwoba wewe ushimbira inkwano kuruta ku mwana wa bana n'umugabo yirirwa aramukubita kanditswe
none
bakubita urumva ahagenza nifata umukobwa yarongowe yacikiye rega nibyo ariko arasigura urumva tuko tereka abantu baza babana nk'umugabo n'umugore mugatwaye tuzi ko ari mu mategeko twasanze ibihumbi n'ibihumbi bitari mu mategeko ariko bituma abagore batotezwa none uwo musi umwana wawe urabona yacikiye ntaba yakowe agenda ku kigero sibyo aragiye arigemeye ku musore barabanya umwanya wa kabiri turiko turamukingira kugira amanze bandikwe we uri nyina w'umukobwa ngo reka kwarekwa kubera atankoye urabona kwitwa amahiri we ngomba kurekura ahubwo ashaka kumukurikirana kabiri ngo irindi nkumi uri koroheza uwo mugabo gukorera ikibi umwana wawe nibaza ko kushyira icyo cyiyumviro yakihenze ko cyane hanyuma aka kabiri yahanuye neza cyane ntihagire umugore aca avuga ati ko twanditswe nakahise ndamushaka reka ntiyaje bari kubera ndiko dusha tugabura ibyo bintu nabi bibara akamara macu kandi ntiwise ishobora kuba atanze impanuro nziza yabavunira akagohe kandi ni byiza ni uko bimeze ariko kuri icyo cya mbere burya umuntu ntagugwa kuvuga gukwa n'agashimi bahereza muri iki gihe tugezemo basigaye babyahira muhira ugize umwana akagira ubwo bugari akagenda amahoro utomboye akubahiriza amategeko ikintu cya mbere ahubwo umwana wawe yamaze kujya kubana n'umugabo usanga yaragiye tabaranya abanze yandikwe mu mategeko ntafatwe nk'uko umenya ni ikintu kandi ari umuntu hari rero inkwano ifu mubirondera mu nyuma niyo mpano jene utanga murakoze
ngira ngo ibwirwa benshi bikumva bene ivyo Jacqueline ahabaye araronsenyesha ku kibazo ciwe turafise kandi ku murongo wa telefoni na Jonas ikaze ku ijwi ry'Amerika
yego ndabumva cyane nashaka mu ndamutiga umushikiranganje
ni munganizi wiwe Terence Ntayiraje
namwumvise Terence Ntayiraje
duga ku ijambo
yego nayo ndashaka hakuru ni intererano n'akabazo gatoya no kuvuga kuva ahindi yo mingo yo mukuru y'igihugu imaze gusa ni yivugwa waravye dusanga kesi na kesi ariho abashobora kugenda kubagabo batanditse ugasanga abo bana bavutse biriko biratera ingorane cyane ariko tiko turabona ko ari ibintu byiza cyane ko biragenda bigabanuka no kuvuga no guhumiriza abo bada babanza kwandikwa bituma n'urubyaro abo babyara bavuka bazwi n'amategeko no kuvuga kandi kwashaka gusaba umwunganizi nawe kwa matumva mu Rwanda bavuga ngo baratunganya ibiganiro kuba kugwaruka kugira ngo rukure ruzi neza ikibi
ikibi
no kuvuga nawe twashaka gusaba ko boza baregera cyane ugwaruka cyangwa abajene abamaze kuyisumbura kugira ngo namba ribashikira bamenye nabyitwaramo
nuko murakoze urakoze cyane rwose kuri iyo ntererano yawe turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro muri sangacuno munsi mumva twagarutse ku tegeko rivuga ko atamurundi yobana n'uyundi batanditswe mu mategeko mu bitabo vya makomune ikiringo cari catanzwe bwa mbere caraheze uharungiwe ku ikindi gushika mu kwezi kwa gatatu mufasoni Cécile Murunanika Fob usenkwu sozera uvuga kajambo utekerera abari ko barumviriza ijwi rya Amerika.
Ni ko mu mwanya. Je cyo twovuga nk'abakenyezi bari mu mashyira hamwe agwanira gateka kabo. Nuko woshima ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu. Yukushiraho itegeko iza yunganira yari hasanzwe igenga ingo n'imiryango kubera nagateka kuri bo kuba bubahirijwe n'amategeko
yego
kandi tugasaba yuko bo kwihatira kuyamenya no kwigisha abandi ni sijyo yonyene na yandi yose ajanye n'uburenganzira bwabo bakayamenya bakagwanya uko kutamenya kubatuma bashobora kugwa mu dubi kandi bakabandanya bayigisha abandi hanyuma tugasaba ababyeyi ko mu ndero batanga no mu mashuri nyene batangura kwigisha ibintu byo kubahana byo kunganisha abana abahungu n'abigeme gutyo amabi akoregwa mu ngo azogabanuka hanyuma tukanabasaba yuko hari ibintu bimwe mwe byo mu migenzo batoha agaciro kanini ya cyane ibi bijanye ni bavuze bacishije mu by'impano nagateka ku mukenyezi nagateka ku babyeyi mugabo kagumara gashimwe si kiguzi bakamenya yuko ibyo batobihagarara ko ngo babuze abana kugenda kubaka igihambaye nuko bemewe bwa mbere abo bagiye kubakana babemeye kandi n'igihugu mu mategeko ya abemera n'abana bakavukira mu rugo rutunganye rubuzwe n'amategeko nabo amategeko akabakingira.
Murakoze cyane gose mushinga nta iterance ntayiraja turi ko dusa nk'abasozera kino kiganiro muti abarundi bose nibandikwe baba bakowe cyangwa batakowe twe ico turaba ni itegeko akajambo kanyuma kanyu kuno munsi.
Murakoze cyane akajambo ka mbere nagomba gukebura abavyeyi. Abavyeyi batise ugwaruka ibisore inkumi cyane bageze mu bigero babaganirize babigishe ibintu byerekeye ingene bimeze n'ingorane zishobora gushika ingene zarizo kugira ngo ubwo gwaruka ntirugwe mu rudubi kuko benshi barakura barashaka muri bya bigero bya myaka bita badoresa n'abadoresane bagashaka biyumvira ko umunezero wa mbere wo kwisera gupfa kugira mariage gute tabyiteguriye bidatupanze neza niba yuko mu buzima haraho umunezero hakabaho n'ibibazo kandi ibyo bibazo umuhateza kubitorera umuti kugwa mu rudubi n'uko nizanda z'indaro n'ibya birusanga abana bagize ingorane bagaca bandura n'izo ndwara tubwize abantu kuri ko iwacu ibintu byerekeye igitsina nibyo bita mu gifaransa no fio tabo barahora umuntu agakura ntibabe mu bari bagaca batakugwa mu rudubu
cyari kizira
bigisha abana babo dusaba ku mashuri yuko muri za programa icyashirwa cyo gukunisha igihugu boheza bakaguhiza isiguro cyane cyane abigisha ku byerekeye abana bageze mu bigero ibyerekeye ngo n'ibyo ngene byogera nako ubushikira ngangi twaramaze kwiyemeza mu gufasha abakuru kugira ngo abantu bahinduke bahindure ingendo bamenye ngo icyo ari cyo nicyo gituma ubushikira ngangi bamaze gutangwa na gatabo kitwa kitwa Vedora famiye agatabo k'imiryango karimo ibintu byose ingene bigenda mu muryango ngo ningo zuba kwa ngene bishobora kugenda ako gatabo ubwiye muri ya etasi bire banditswe baca bakagura bagaca bagenda bagatwaye umugabo n'umugore kugira baze barasoma barayo birimo umva twaramaze gutanga interano yo gufasha hanyuma nka candambiza nkebura abarundi bose bazi yuko nyiri cyo gatarwiza uwo mugambi yavuze ko turazi ko batayita bakambo bose aya mezi atatu agahera kiretse umuntu azoba yahungutse kugira tayayo mecanga yakiri hanzo batse ko turakabene wacu batahuka abo bandi bose bame yuko ibihano bibarindiriye kandi kanabagabo atimye kandi abarundi bose bangana imbere y'amategeko abategeza kubibahiriza murakoze
yego murakoze cyane gose mushinga na iterance na iraja nkibutsa ko muri umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi mwakoze gose kukanya mwahaye ijwi rya Amerika mwari mwatubwiye ko nakanya atari kirenga ariko muremera muratwigorera n'ejo nitwabakenera muratugira nk'uko mwatubwiye ino munsi
ego murakoze cyane no kubira dusanga umuco dusigure abarundi n'abandi bose banyamahanga bavyumva tuzubitaba kuko ni kuneza y'abantu imana yaremye mu ishusho yayo
murakoze cyane gose kandi madame Cécile Mubindi umutunganya bikorwa mu runani rw'amashiramwe y'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi kuri kano kanya mwaduhaye
Ego
na Lidiane na hazo ministro yindu Washington DC mukirundi ni kinyarwanda Innocent Kimenyi na ingenieur Joe twafatikanije muri kino kiganiro muri isanga namwe bwe mwaduhamagaye mu ruranikwe
Radio Ijwi rya Amerika